Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kwa gatatu mwandagaro umwaka wa 2026 tutiramwe bakunzi mwahisemo gukurikira radio Nzamba agateka kawe ndabaramukije ndabarikaze mu makuru twabateguriye naye akaza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyaka 11 irarangiye Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe APRODH aratswe kugandagurwa ariko gushika n'ubu akaba atabutungane buragiye ico gukoze. Murakurikira muri ano makuru ingene urunani CBDDH rwiyamiriza ukudahana kwaranze iyo dosiye. Ubukene mu miryango ngo niyo ntandaro y'igwirirana ry'abana baheba amashuri mu gisagara ca Bujumbura. Urudanife na SEB rugasaba leta gushyiraho imigambi yo gushigikira ingo zitishoboye kwari guca ku mayange. Ido ni ido ry'ano makuru imukanye sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa ikaze muri ano makuru. Imyaka 11 irarumanye hahaswe kugandagurwa Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe APRODH. Kugeza n'uno munsi ubutungane burasharindiriwe. Mwitangazo urunani rw'abaharagira agateka akazina muntu CBDDH rwashyize ahabona kuri uyu wa gatatu nyandagaro ruriyamiriza ukudahana kwagaragaye kuri ico caha co kimena ubwicanyi bwakorewe umwana wiwe n'umukwe wiwe. Bertrand Ngendakuriyo ajeje kumenyesha amakuru muri urwo runani asaba abategetsi Burundi gutanga umuco kuri ivyo vyaha vyakozwe kubahiriza no gukingira abaharanira agateka kazina muntu. Tumukurikire.
Nyuma y'iyo myaka rero yose hari ikibazo kitararonka inyishu kijanye n'ubutungane. Ndabibutsa ko mu mwaka wa 2015 kuri igenekezo nyene rya gatatu Petero Claver Mbonimpa yararashwe arakomeretswa amezi make inyuma umuhungu wiwe nawe n'umukwe baragandaguwe. Yamara ari inyuma y'imyaka 11 ivyo vyaha bikozwe abakozi ayo mabi ntibigeze barondegwa ngo bashengezwe imbere y'ubutungane. Umuntu ari guhanira agati y'akazi na muntu mu Burundi CBDDH tubona ko igihe giheze kidashobora gufuta uburenganzira bwo kuronka ubutungane, ahubwo uko umwaka uhera uyundukaza ata matohoza yigenga canke ngo hagire abakurikiranwa bibandanya bitsimbataza ukudahana imiryango nayo yabakorewa mabi ikabura uburenganzira bwayo bwo kumenya ukuri kuronka ubutungane mbere no gushumbushwa mu gihe bibaye ngombwa ku mabi yakozwe. Turetse ivyashikiye Petero Claver Mbonimpa n'abaharanira agateka kazi na muntu bose barabwana n'ico cuka kihari no munsi, kuko uyu muntu we narabibonye nka Petero Claver Mbonimpa mu guharanira agateka kazi na muntu ashatse kugandagurwa arashwe ico caha ntigihanwe mu kiringo kirenga imyaka 10. Ivyo bitanga ubutumwa buduteye amakenga cane ko abakora ivyaha bene ivyo bashobora kwiraramira kuko bazi ko badakurikiranwa mu butungane mu gihe abakorewe amabi nabo baba batakigira uwo bitura. Icyo gituma rero mu runani CBDDH dusaba abategetsi b'Uburundi kubavanura n'ingeso y'ukudahana, tugasaba ko amatohoza yigenga akogwa ku caha co gushaka kugandagura Petero Claver Mbonimpa co kimwe n'ubwicanyi bwakorewe abo mu muryango wiwe kugira umuco uboneke ku vyabaye maze ababikoza bari bo bose bavyishura imbere y'ubutungane. Turasubiye no gutera intege Petero Claver Mbonimpa umuryango wiwe hamwe n'abaharanira agati y'akazi na muntu muri rusangi babandanya baburabuzwa uno munsi. Tugasaba abategetsi guhunga idegemvyo abaharanira agati y'akazi na muntu kugira bakore mu bwigenge ata utegwa ubwoba.
Amakuru twabateguriye tubandanirize mu gisata c'indero ubukene mu miryango niyumvo nyamukuru iri mu bituma igitigiri c'abana baheba amashuri mu gisagara ca Bujumbura kiduga. Uwo n'umwihweza w'urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB. Ubwo runani rukabona ko uyu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi 2025 ushira w'ibihumbi 2026 hagaragaye abana benshi bahevye amashuri ari naho usanga n'abana baba mu ibarabara bagwiriye. Tukurikire Antoine Manuma arongo yurunani FENASEB.
Ibitikiri by'abana baheba mashure ntibisiba kongerekana. N'amashure mu bisagara harimo Bujumbura ntiyasigaye inyuma. Kuko amwe muri yo yakira abana bava mu turere tuvyegereye canke mu mpera z'ibisagara aho abanyagihugu bafise amikoro make. Umwaka w'ishure urangiye wa 2025 ushira wa 2026 kuri lycée municipal de Terre mu gice cy'ishure shingiro hahize abana 132 ku banyeshure 1057 bari bakiriwe mu ntango z'umwaka hakaba harimo abigeme 74 mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro abana bahebye bangana 222 ku banyeshuri 352 bari bakiriwe mu ntango z'umwaka hakaba harimo abigeme 10 muri uyu mwaka nyine kuri lycée municipal bumwe mu gice cy'ishure shingiro hahebye abanyeshuri 45 ku 309 bari batanguranye n'umwaka abigeme bakabangana 16 mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro hahize abana 17 ku 259 bari batanguranye n'umwaka hakaba harimwo abigeme 11 kimvo nyamukuru ni ubukene mu miryango butuma abana bata amashuri bakaja kwisumamwo mbere bagakora n'ubuzi budafashe canke ubarengeye mbere urasanga n'abana bayerera mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bisagara haba ku murango canke mu ijoro bategerereza n'abana babigeme bakiri bato ntibasigara inyuma.
Ugo runani rugasaba leta gushiraho imigambi yo gushigikira imiryango itishoboye kandi inashireho n'itegeko rihimiriza abavyeyi kurungika abana ku mashure. N'ubunyene dusubire twumvirize Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB.
Ibindi bituma abana baheba amashuri ni ukutatahura akamaro ko kwiga igihe bakuru babo bashomereye kandi bafise impapuro z'umutsindo canke bagahitamwo guta igihugu. Abavyeyi batitaho indero y'abana babo abana babigeme bashurashuzwa bagatwara inda batifuje abana badandazwa ingingo yo kwigisha abana ku buntu itigeze ishyirwa mu ngiro ugasanga baku mafaranga gasa kisake. Nta n'itegeko rihimiriza abavyeyi kugumiza abana ku ishure leta irashinga kuko higa umwana ashatse. No ku mashuri usanga n'abarezi ivyo by'abana bata amashure batabinezwe. Kugire ibitigiri by'abana bata amashure bigabanuke, leta yoshiraho imigambi yo gushigikira imiryango ifite amikoro make canke igakwiragiza ta buriro rusange bwo ku mashure cyane cyane ku mashure yakira abana bava mu miryango ikenye. Leta yoshinga itegeko rihimiriza ababyeyi kugumiza abana ku ishuri canke batavyubahirije bagahanwa. Leta yoshiraho itegeko bitomora ingene hahanwa abakoresha abana batarakwiga imyaka isabwa, abadandaza abana n'abashurashuza abigeme bakiri mu mashure ubuhanwa bimwe biboneka. Mu vyo amakomite nshingwashure ajejwe kujamwo ivyo gukinga guta amashure ku bana.
Inzamba
turangirize amakuru kuri iyi nkuru ivunaguye aho muri za nkino za playoff muri basketball umugwi w'urunani BBC ariwo warayutsinze ubugira gatatu Dinamo. Muri urwo rukino rugira gatanu kuri Departement de Sport, urunani rwatsinze Dinamo amanota 69 kuri 62. Muri ayo manota 69 umukinyi Lipia Jules yatsinzemo amanota 23 wenyine hamwe na Lebon 11. Aho inkino zigeze rero ubu hamwe urunani rwatsinda urukino rugira gatandatu ku munsi wa gatandatu ruzoba rutahukanye igikombe cya playoff cy'umwaka. Nayo hamwe vyoshika Dinamo igatsinda bazosha bakina urukino rugira indwi ariko rwa nyuma kuko uzotwara ico gikombe cya playoff abwirizwa gutsinda inkino zine. akabaye nonga hadushye dusongerera amakuru twabateguriye kuri no wa mbere mwakoze mwembe mwese mwaduteze abiri mwakoze na bagenzanje bafashije kuyatororokanya kuri mikro ngari kumwe na Pierre Gahungu abandi bike banuye naho ubutaha